Nkuba ni radio ijwi rya Amerika. Radishwi Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza ncutse mwese muduteza amatwi ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu uno munsi twashimye kuganira ku ngwara y'itiro rike yo bita insomnie mu rurimi rw'Igifaransa abantu benshi baragira ikibazo cyo kubura itiro cyane intango yabyo bakabifata minenengwe ukutavura kare iyo ngwara biba bifise ingaruka mbi zitari nke zishobora kuvyura izindi ngwara zikomeye nko kwibagira n'izindi ngwara zitandukanye rero twatumiye umuganga agiye kudufasha gutahura byinshi bijanye n'iyo ngwara yo kudasinzira bikwiye ikaze neza rero mwese nkuko bisanzwe tubibutse ko turi kuri Facebook aho mushobora kurungika ama telefone yanyu tukabahamagara mugaterera mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro adresse yacu nkuko bisanzwe ni radio yacu VOA radio yacu VOA kaze neza mwese mu kiganiro muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro kizi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika mwinjiye muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kaze mwese rero muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro cyane cyane cerekeye amagara y'abantu ku munsi wa kabiri. Munsi wa gatatu murantunga ku munsi wa gatatu tushimika cyane cyane ku magara y'abantu. Muri sanga y'uno munsi rero twashimye kuganira ku ngwara ya insomnie. Aya ngwara ya insomnie mu Gifaransa ni ngwara yo kutagira itiro, ukubura itiro cyangwa gusinzira umwanya muto udakwiye. Abantu benshi baragira ikibazo cyo kudasinzira bikwiye, intango yabyo bakabifata minenengwe, zimwe mu mvu zitera ukubura iryo tiro bikava nko kugira imyitwarire y'ubuzima irenze, hamwe no kugira ibyumviro biterwa cyane cyane nko kugira ubukene budasanzwe bwugarije imiryango itari mike muri kino gihe nk'uko bivugwa n'abahinga mu buvuzi. Ukutivuza rero kare kukagira ingaruka mbi zitari nke zishobora kuvyara izindi ngwara zikomakomeye nko kwibagira cyane iyo bita Alzheimer's mu Gifaransa uguhungabana mu mutwe icyo bita depression cyangwa anxiety n'ibindi. Mukingadire rero muri aka kanya muri sanga turaganira n'umuganga yanonosoye kuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge n'umunurologue mu Gifaransa atubwire byinshi kuri iki kibazo kijanye n'itiro rike. Kaze mutangire nimero zacu zanyu nkuko bisanzwe tubibutse ko turi ku rubuga rwa Facebook aho mushobora gutanga nimero zanyu mugaterera mu kiganiro ibibazo canke ivyumviro urubuga rwacu ni radio yacu VOA. Umutumire rero tutarenze kurandira umutumire ni muganga Nestor Nsengiyumva, muganga Nsengiyumva akorera ku ivuriro rya Espoir d'Afrique mu Burundi akaba kandi ariwe ayobora igisata cy'ubuvuzi muri iyo kaminuza yaho nyene yitwa Espoir d'Afrique benshi bazi nka Hope University mu Burundi. Reka twakire umutumire muganga Nestor Nsengiyumva tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane ndabashimiye kuri buno butumire mwampaye kandi ndashimiye bose bariko baratwumviriza kugira ngo dusabikanye ubumenyi mu bijanye n'amagara y'abantu na cyane cyane ubijanye ni itiro n'ingwara zitanye ni itiro ingwara y'insomni uyu munsi murakoze
murakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira natwe turazi ko abaganga muba mufisa akanya gato ariko navyo nyene abanywanyi baba bakeneye kumva umuganga basigurira neza na neza inkizi ngwara bakaronka nakajyo ko kumubaza ibibazo muganga rero tugiye ku ijambo insomnie nkuko baba benshi bayizi mu gifaransa cyangwa ukubura itiro gusinzira umwanya udakwiye ni ingwara iba yahungabanije ubwonko gute mu bijanye n'ubwonko biba byagenze gute kugira ngo umuntu ase n'uwamugaye ntasinzire bikwiye kandi abishaka
murakoze reka kumbule mazina ndababwire ryari tuvuga yuko umuntu afise insomni no kuvuga afise iyo ngwara yo kubura itiro kugira ngo tuvuge ko umuntu afise insomni nuko ubwa mbere ni wa muntu iyo agiye kuryama bimugora cyane kwinjira mu itiro no kuvuga ngo iyo ntagiye kuryama musanzwe nko mu minota mikeya biba kuba yasinziriye ariko uyu muntu afise iyo ngwara aramara iminota ishika kuri 20 n'irenga atarinjira mu itiro ego n'icyo kimenyetso cya mbere ikimenyetso kigira kabiri nuko niyo byakunze kuyinjira mu itiro biramugora yuko ashobora kurigumya no kuvuga ngo usanga ariko arikangura ugasanga ariko arikangura cyane inyuma y'iminota 20 30 yasinziriye agaca yikangura ikindi kimenyetso nuko abyuka kare gusunza uko yari yabitegekanije nimba yari yatwiganije ko aza kubyuka igihe cy'isaha 11 reka dufate zo mu gatondo ugasanga igihe cy'isaha 9 zo mu gatondo arikanguye ikindi kimenyetso gikunda kwigaragaza nuko abo bantu baraheza ku murango bakagira ikintu cyo kumva umenga bararushe umwanya wose tubita mu rurimi rw'ikinofunofu fatigue muri cyo nyine bijanye n'ibyo za fatigue baragira kandi icyo twita malaise na fatigue ni nkacyo kimwe n'ukumva nyene umenga uragoyagoya ego ikindi bagira nuko icyo twita attention ni ukuvuga uko umuntu akurikira nk'umuntu uri kumuganiriza hama akamukurikira nk'uwo bari kumwe biragabanuka ibyo nyine twita attention bijyana n'icyo twita concentration bigomba kumera kumwe ni ukuvuga gushobora gukurikira iyo umuntu ari kuganiriza ukamukurikira mugaheza kuganira ego haribonekeza kandi kunovuga gutakaza ukwibagira cyane ni ukuvuga gutakaza ibyo twita memoire tuza kubigaruka ko turi kutavuga inkurikizi ariko hambavu y'ibyo n'abantu ku murango usanga bariko barisinzirirako ni ukuvuga ijoro ntiyari ufite iro rikwiye ku murango naho uzosanga ariko arumva akeneye gusinzira ni ukuvuga uzomusanga mu biro asinziriye uzomusanga mu ishuri asinziriye uzomusanga no kuri bora asinziriye hari ibyo babyerekanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko amwe mu magisida aba uno munsi aterwa cyane n'indwara ya insomni ni ukuvuga abantu bagira ibyo zo kwisinzira ko bariko baratwara umuduga hagacaba isanganya bidasanzwe ikindi ni uko bagira nubwa nti mu mibereho yabo umwimbi wabo uragabanuka ugasanga by'ukuri biragaragara yuko nimba ari umukozi wa leta atari kurakora neza nimba ari umunyeshuri atari aronka neza umwimbo ariko kandi biragaragara yuko usanga abo bantu bafise usanga bagomba nubwo ni gufita inyifato inyuranye nuko abandi bantu bameze hariho nk'indwara twita hariho nk'indwara zituma umuntu agomba gukora nk'ikintu ugasanga nk'umuntu agomba kuja nk'umu bukumbu akabiguma mu kwenye neza akagomba kuja mu bijya bya byo gukina za tombora akabiguma mu kwenye cyangwa ugasanga umuntu ari aggressive donc ari aggressive ni ukuvuga atameze neza by'ukuri ego ibyo rero nibyo bimenyetso dukunda tukunda kwikunda kwigaragaza byukuri kuvuga ngo mbega mu bwonko habaye ikineza na neza habaye ikintu kuvuga hahandi bya bindi dushira muri scanner tukabona dutimeze kuno kunuko bya bindi dushira nubwa nti mu bindi bipimo bitandukanye tukabona hariho ibyo ibyo ubushakashatsi wanashima butarashobora gusigura neza ariko icyo bikoze nuko haba idurumbanya dukuri ubwonko gukora na cyane cyane ibisikanya dumusi nijoro uko dukoze uko ibiremwa bikoze na cyane cyane ibikoko harimo n'abantu twavuga duti bikoze ku buryo ibikoko byabo haba ibisikanya dumusi nijoro hari amasaha rero yo gusinzira hari n'amasaha yo gukora hari amasaha yo mu ijoro n'amasaha ku murango ibyo rero bipanzwe biri mu bisanzwe muri kamere kacu iyo kintu bisanzwe iyo horloge no bwa iyo saha y'umubiri isanzwe twikoranywe iraheza rero niyo iba yameze nk'ihungabana gatoya ego
murakoze cyane rwose muganga ndumva urabisiguye mu buryo butomoye cyane tugarutse ku cyo wavuze cyerekeye kuba aggressive cyane kumera nk'ukara hari igihe umuntu asanzwe nawe nyine batajyamye bikwiye nanjye ndabyibana ko rimwe na rimwe iyo utajyamye bikwiye ugasanga umengo ibintu byose ntibigushimishije ugasanga umengo washishwe urikurakarira ubusa bimenyetso koko tubibona no mu buzima bwa misi yose murakoze cyane ego reka rero tujye ku mirongo ya telefone abanywanyi batangiye guhamagara kandi ni benshi cyane tugerageze kubafasha duhere ku witwa Jean Baptiste Nsabimana. Jean Baptiste uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro cyane.
Amahoro ndi mu Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyabihu. Banje kubashimira no gushimira uwo mutumirwa. Ariko ntago nenda tangiye ikiganiro ntago numvise icyo yaheraheje.
Ego muganga ariko aradusigura kubijanye n'ikibazo cyo kutasinzira bikwiye, ikibazo cy'itiro rikenya icyo biva ko muri make yasiguye byinshi bijanye n'icyo biva ko ninge n'umuntu aba yahungabanye mu mutwe. Iki kibazo ba ugifise canke ufise ikibazo canke cyumviye?
Nanjye bikunda kumbaho, wenda biterwa n'akazi kenshi umuntu aba yakoze. Ahubwo nagira ngo wenda mubaze nti n'utubazo tubiri, ese ko hari igihe umuntu ahindura ahantu yarari, tuvuge wenda nk'umuntu akava hano akajya gusura nk'abavandimwe muri Tanzania cyangwa se muri Uganda, yagerayo rwose akamara nk'iminsi ibiri yavuze ibitotsi, nagira ngo mubaze nakakabazo k'amatsiko ibyo byaba biva kuki. Noneho nanamubaze nti ese ko mu bihugu bya Afurika kenshi dukunze guhura ibihugu bikunze guhora mu bintu by'imidurumbanyo nko muri za Sudani y'Amajyepfo ibibazo barimo, ese ibi bintu byo kuba haba akajagari nko mu bihugu ugasanga cyangwa se ugasanga nk'abantu barize babuze akazi, mbese ngerageje kubyihutisha nkabishyira mu ijambo rimwe, ubuzima abantu babayemo burashobora kugira ingaruka mu kuba abantu bashobora kubura icyo kintu cy'ibitotsi bikaba byavamo nk'indwara.
Turagushimiye cyane Jean Baptiste. Reka nakire uwundi munywanyi kumbureye muganga bishyiriye icyarimwe, ndumva ikibazo cyawe cya mbere n'icya kabiri. Icya mbere cyari cyerekeye decalage, icyo abantu bita decalage, iyo umuntu agiye mu kindi gihugu cyane yahinduye ahantu yari ari ugasanga itiro riramugoye. Kumureka muganga kumbura byishyure, kuko icyo kindi cya kabiri cyoco nacyo nyine kirimo ibintu byinshi cyane, wabajije uti ko abantu baca mu bibazo bitandukanye, ingwano, ibibazo bitandukanye, itiro ugasanga rirabagoye. Muganga duhere kuri icyo cya decalage, biba bimeze gute? Kuko ndibuka ko nanje mperuka gufata urugendo rurerure, birafata nk'indwi yose ugasanga wahungabanye. Dusigura ingene bazagenze mu bwonko.
Ego murakoze cyane mu gusigura iki wanashima cambonera aho kuvuga muri rusange icyo bivako ico iyo ngwara ivako kuko navuze mu bisanzwe ibimenyeto biyerekana biyerekana ariko sinumvuge neza ico bivako nico bituma rero kumbure inyishu ikiboneka ndiko ndavuga ico bivako ego ego ndiko ndavuga ico bivako kumbure hariho wanashima nabandi bashaka bafise ibibazo bigomba kuja kugenda hiyo tuvuga iki kibazo kumwe n'ibindi uwo munwanya atatumvirize yabajije nuvuga nti nukubaza ati mbega biva kuki ibintu bigenda gute kugira ngo umuntu abure ikiro ego ubwa mbere reka ndababwira yuko ariko kuri uwo muntu kugira ngo hameze ushika nk'ubu nkaka bigasaba bimucikana ugasanga umurongo ntawugumanye ntabwo yari atatwumviriza reka mbwire yuko urumva iyo uhinduye aho wa igihugu waho rubamwo cyane ahantu waho ruba ukaja ahandi hariho ibintu byinshi byinshi bihinduka iyo mbere n'ubwoba hariho bwa mbere abashobora kuva mu gihugu bakajya mu kindi ugasanga n'amasaha aratandukanye ugasanga uya masaha umubiri wari waramaze kubaka aratandukanye nayo muri icyo gihugu ugiyemo ni ukuvuga ugasanga isaha zitatu zo mu ijoro z'aho wahora sico kimwe n'isaha zitatu zo mu ijoro z'aho ugiye aho ongerageje gusigura ikintu gisanzwe cyane ikindi ni uko nubwa nti aho wahoruba ibidukikije z'aho wahoruba anviho nema aho hantu wahoruba aho ugiye ahandi harashobora kuba ari ahandi turaza kubibona mu bintu bituma nuvuga ntibiza gufatafatana kugira ngo abantu babure ikiro reka mbere manze ndabivuge reka manze ndabivuge kumbure byoca bidufasha hariho nabo baba bafite ibindi bibazo uva gusanga bagiye kurongera inyishu ego nuko rero nuvuga nti ibitera kubura ikiro tukunda kubishyira mu migwi itatu twavuga duti hariho ibishyira abantu mu mugwi w'ababangamiwe ni ukuvuga ibibishyirwe bashyira kuri risque risque bibashyira mu mugwi w'abantu babangamiwe tubita facteur predisposer reka ndabahe nk'akarorero hariho nk'umuntu ashobora kuba mu bwana bwiwe hariho ibintu yabonye hari ibintu yabonye yarabonye ababyeyi biwe bakubagurana yarabonye papa akubagura mama cyangwa mama akubagura papa cyangwa yarafashwe ku nguvu cyangwa hariho ikindi kintu cyamushikiye nimba yarigeze kuba afise uwo bakundana ari uwo bubakanye cyangwa uwo umukunzi wiwe no kubatubatse hanyuma by'ukuri aramuhemukira hanyuma arakomereka cyane bya bindi bice bituma umuntu agira umwitwarariko kuko mwagerageje kubivuga kandi mwakoze cyane ego ibindi ni ukuba umuntu afise zijya ndwara z'amagara mu mutwe muhora mwumva nk'indwara bita za depression nababwira yuko nk'indwara bita depression iyo ndwara wanashima no mu byo abahinga abaganga banonosoye zijya ndwara zo mu mutwe bafatira ko kugira ngo bavuge yuko umuntu afite indwara ya depression nubwa nti kubura ikiro birashobora kubamwo nubwa nti rero birashobora kuvana n'amagara makeya niyo ndwara ya depression ikindi mwigeze kuvuga imyitwarariko y'umuntu iyo dufate nk'umuntu nubwa nti yahinduye icyo yahora akora akazi yahora akora iyo umuntu yahinduye akazi yahora akora akagenda gukora kandi aho ntituvuze aho mbere usanga umuntu agiye gukora akazi ugasanga akora mu ijoro yahora akora akazi ko ku murango aho urumva biraba ibindi bindi mbere nubwo yaba ahinduye akazi bisanzwe gusa akagenda mu kandi kazi naho nyine birakunda guca biza nuvuga ntibishyira uwo muntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ndwara abandi ni abantu nuvuga ntibafise ibintu bishobora guhungabanya itiro ryabo reka ndabagarorero umuntu arubakanye arafite uwo bubakanye hama uwo bubakanye ataha igihe cy'isaha dufate zitandatu zo mu ijoro aho mu bisanzwe umuntu yabwiriza
saa tatu saa zine yagiye kuruhuka uwo ubakanye yagiye kuruhuka igihe cy'isaha zine zo mu ijoro hanyuma wa wundi nawo ubakanye atashe igihe cy'isaha zitandatu cyane isaha imwe yo mu ijoro hajya mu buca urumva yuko no kuvuga hari ibintu byaje bigungabanya iyo kiro giwe nubwa ntiyasaha y'umubiri isanzwe yamaze kwiyubaka mu mubiri w'umuntu haje ibintu bihungabanya bihungabanya ibindi bikunda kubonekeza muri uwo mu mugwi nyine wiza bintu twifa facteur predisposant nubwa biza bishyira umuntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira indwara umunyoro wose nukuba umuntu afite indwara y'ububabare idakira nubakarorero nk'indwara z'amakansere amakansere menshi abantu baragira ububabare budasiguritse batazi iyo buva hariho amakansere asanzwe azwi wanashima yuko agenda mu magufa nk'amakansere y'iyo mu ibere amakansere yandi za prostate za bimba mu mubiri bitandukanye aragenda mu magufa amagatera ububabare budasanzwe n'amakansere atagira magufa aratera ububabare budasanzwe budakira kandi bimwe bimwe batarabona neza wanashima n'icyo n'ukuntu bigenda ego hariho mugwi ibintu kandi navuze ko ari ibintu bitatu izo ni ibintu biza bimushira mu mugwa wabangamiwe mugabo hari ibindi bica biza biba nk'inkabuzo hariho ibindi bica biza nk'inkabuzo nk'akarorero nk'umuntu yabuze uwiwe yabuze uwiwe cyanke yatandukanye n'uwo bubakanye cyanke nuvuga nti yatakaje akazi yatakaje akazi cyangwa yagiye yahinduye akazi urumva uyagomba bicabye nubwo ibyo bica bimushyira mu mugwi w'abantu bagenda kuba baca babangamiwe izanyuma kugira ngo bace babaza kuri uwo mugwi w'ibintu bitera iyi ndwara nubwo hariho ibica biza ibisahiriza ibica bisahiriza hariho nk'akarorero abantu usanga baraba televiziyo bari hajya mu cyumba umuntu ajyamamo ugasanga umuntu ari mu buriri mu gitanda ariko araba za bindi y'amasanamu y'amavideo haba kuri YouTube zimwe za YouTube ariko abireba muri telefone cyangwa wanashima hari unagusanga bafite imbonesha kure mu byumba abandi ugasanga nubwa nti bafise imyitwarariko cyane ubuzima ku buryo iyo yikanze mu ijoro yikanguye na gatoya ugahita usanga ariko ariyumvira cyane ibijyanye n'imigambi yiwe ibijyanye n'ibintu yifuza gukora cyangwa ibintu ariko arapanga neza mugabo bitameze neza ugasanga bari gukora biganira turaza kubigaruka ko ninababwira uko abantu babyifatamo kugira ngo birinde iyo ndwara ariko abandi ugasanga dufate barubakanye nk'umuntu yubakanye afite wububakanye ugasanga bagiye kuryama bari kubaraganira muri kijya cyumba baryamyemo turaza kubigaruka ko turi twatanga impanuro ukuntu twokwikingira iyo ndwara kuko turasaba yuko abantu bagiye kuryama kirya cyumba cyo kuryamamo kiba icyumba cyo kuryamamo gusa cyane kurangura amabanga y'abubatse kububatse ariko ntihagire ikintu na kimwe cyo kuganira kindi kiberayo ikintu cyo gutanga umugambi n'umwe kiberayo ego nuba ndageze ngaho ego
murakoze cyane birumvikana ko imigwi itandukanye kandi biva ku bintu byinshi bitandukanye na mpamvu dushima cyane ko muri ko murabiducagaburira tugagerageza kubyumva umwe akumva ikibazo cyiwaho kiri n'inyishu yo hatorera ego reka tubandane twakira abandi turafise Emery Manirankunda Emery ku murongo ikaze neza
murakoze cyane kumi ikaze kuri radiyo
ego Emery ndabona umenga uduhamagaye uri muri Kenya niyo uri
ego niyo ndi
n'amahoro
amahoro
duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviye
umutumire nari ngomba kumubaza dufate nk'amasaha umuntu aba yashobora kuryama ku munsi ntagire ikibazo uko yobangana n'ikindi cyiyumviye nubaza dufate nk'umuntu agenda nko mu ijoro aho yogiye kuryama nka saa yine aca yafata nk'urugendo agatashika ahantu agiye nko mu gatondo agatayirirwa yagasosira akavayo ku mugoroba akagera kuryama nko mu kindi gitondo cy'undi munsi kigira gatatu ariko agaca aryama ifate nk'uwo murango wose n'igice cy'ijoro aricyo yo yitwaye ntaba yakwija amasaha yabo yateza kuryama muri iyo minsi ibiri
ni ibintu biba buri gihe cyangwa n'ikintu akora rimwe na rimwe atari iminsi yose ga emer
ifate nka ibyo bigashyika nka kabiri mu kwezi
ego muganga muganga araza kukwishyura urakoze cyane reka tubanze twakire na Eric muganga bishyura icyarimwe Eric Harerimana uraho neza
mwiriwe nari nabonye ikiganiro muza mwatumiriye mutumire cyerekeye ibijyanye no kubura itiro jyewe ndi umuntu wa mbere byafashe muri 2008 ku buryo nashobora kuryama abandi bagasinzira nkarara nkanura nkaza kuronka nk'agatiro nko mu masaha 10 saa 9 ugasanga ukeye iminsi yose sinziriye nk'isaha amasaha abiri byarabandanije gushyika muri 2012 niho bimaze kubona yuko bimbangamiye cyane rwose hariho abaganga bo mu Buganda bakorera kuri Avenidora Mission ngaho mu gisagara cya Bujumbura bari bafise faramasi ndagenda ndabiriganira barampa ibinini byashika bitandatu ndamara igihe fise ikiro kubera naho naba nicaye nashantera nshaka gusinzira ariko mu nyuma byarasubiriye ndetse na n'ubu ndacari nabyo kuburyo shobora nko guhera nka saa yine n'abandi bagasinzira gihe hakagira saa munani ntarasinzira cyanjye ngasinzira nko kuva saa tanu saa saba nkaca sinzira bukaca burinda buca gihe ntasubiye gusinzira aho rero hoho mbangize tombora aho nkaronka n'ikiro n'ahandi ho ndicara nyine ngatera amabugaca hamwe ndakuronka agatiro gakenya nka saa kumi rero jese sinashoboye gucomokerwa neza ibyo ari byo mu nyuma niho nacasubiranda tuvuge haraciye nk'imyaka ibiri ivyo gusinzira urumva vyo kudasinzira biracabandanya niho nacasubira fatwa n'akandi kagorane nyene kada numva tuvuge mu mugongo intera ngaha ku mutumba urumva ku buryo ntashobora no kuryama ngatonekara ukamenga ndashushe nk'uwo basutse kwa amazi ashushe atangorane n'imwe fise urumva ari ibintu byace bifatana n'ibyo by'ikiro rero bica birambuza amahoro kugeza n'uwo munsi ku buryo nashoboye kwivuza nashoboye kwivuza nakoresha amahera menshi yababa hafi ibihumbi amajana ane irenga ariko byarafi iyo ndwara ishaka gukira rero kanini ibyo by'iyo tipe narayobewe ikintu na kimwe iyo ndwara yo kubura ikiro iyo myaka yose maze narabuze ikintu byoba byarapfuye kubera n'abantu bibwira bose nta n'umwe ashobora kubitomora ngo ambwire ati hariho uwundi muntu yigeze kubigwara nta n'umuntu n'umwe ndigera numva yigeze kurwara ibyo bintu ngo kandi urumva bimaze ku igihe kinini cyane rwose
ego reka muganga reka twumve muganga kumbura ugume ku murongo muganga tumuhe minota nk'ibiri mugerageze kuganira twumve kumbura icyo yagufasha canke icyo byaba byarabuye ko muganga iki kibazo cya Eric numva ko kimaranye imyaka myinshi cyane wumva intandaro yabyo ariye
ego icyo nabanza kumenyesha ni uko insomnia iyo ndwara ya insomnia ahitandukanye n'izindi ndwara izindi ndwara murabizi tuvuze nk'indwara ya malariya tuvuga duti iterwa n'umugera wa malariya umubu urakurya hamukabushamwo nubwanti ujya mugera wa malariya tuvuze duti indwara ya sida turavuga duti iterwa n'umugera wa sida indwara y'igituntu gutyo aho iyi ndwara yo kubura icyo bita insomnia itandukaniye n'izo zindi ndwara ni uko iyi ndwara iza kubera uruterane w'ibintu bitandukanye
muganga ntabashiriyemo mugaro ntabaciyemo gato kumbure mwo kura telefone kuri au parleur numva umenga hari majesho akwa ikaragaruka eh hama mu duge ku ijambo
ego ego nari kumbuga nti ingwara aho itandukanye n'izindi ingwara nuko iza kubera uruteraterane rw'ibintu bitandukanye aho itandukanye n'izindi ingwara usanga ubwo tikerwa n'umugera uyu iterwa n'iki 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 nico gituma tuvuze duti kuvuga duti byavuye kuri iki neza na neza n'ibintu bisha bigora ahubwo byosaba ko tuba twicaye nawe tukavugana neza tukavugana ubuzima bwiwe aba nubwa ndi mu myaka kiri muto mu myaka kuze ni biki na kahe kazi yakoze ni yihe myitwariko yagize yindi ngwara ashobora kuba yaragize kuko nababwiye yuko indwara irashobora kuza kubera ko umuntu afite n'izindi ngwara z'amagara mu mutwe ariko ibyo berekana yuko iyi ngwara irashobora kuza yonyine ikaba ingwara nyene twita insomnia atakindi kintu y'ukuri yabuye ko ikaza ari uko nyine ariko urumva bya bintu bitandukanye nagina navuga biza bigenda bimera nk'ibisahiriza n'ibisahiriza n'ibisahiriza kumbure niyo aza kuba ari ku murongo ninavuga uko twoyirinda ninavuga uko twoyirinda muze kunyibutsa nze kuvuga uko twoyirinda ibyo twokora kugira ngo tuyirinde hanyuma kumbure aza kuronka inyishu zimwe zimwe ariko icyo nocangira ko mvuga hariho yavuze ko yafashe ki ariko iyo miti yamufashije mu kingo cy'amezi nk'atandatu ariko mu nyuma biragaruka ntibitangaje kubera ko iyi ngwara nyine ya insomnia ego by'ukuri turagira mu byo dushaka gukora hariho imiti ishobora gufasha gusinziriza ariko namwengira mushaka gutahura yuko nk'umuntu nk'akarorero naba nk'akarorero nkaho nko muri bimwe nadondagura duti umuntu yagize iyi ngwara ya insomnia kubera ko afite dufate nk'ingwara y'ububabare budahera urumva naho umuntu umutse usinzira ntiwamuvuye ya ngwara y'ububabare budahera ako n'akaroro gasanzwe ego ni ukuvuga imiti turayitanga ego nibyo ariko ikintu cya mbere gihambaye ni ukurondera nubwa nti kuvura cyangwa kugabanya cya kintu bya bintu byamera nk'ibikabura byaba nk'inkabuzo hamwe no guhindura imibereho mu byo ndakuvuga ku bijyanye n'ukuntu twoyirinda sinzi kumbure ngira tuhava duca tubanza kubivuga kugira ngo abariko baratwumviriza baze kubanza kuronka inyishu z'ibibazo bimwe bimwe
yego kumbure twogira ko umufasha Eric n'abandi kugira ngo twumve bimwe bimwe yogerageze gukora muri iki gihe kugira ngo yifashe muri uko kubura itiro muri iyi minsi nyine ko urumva ngo biracyarangiranye
yego icyo ni ikintu gikomeye cyane urumva nkuko nabivuze navuze nti urumva kubura ikiro bira jana n'ukuntu n'imibereho y'umuntu ari nacyo gituma mu byo dutegereza gukora ikintu cya mbere gihambaye ari uko dusaba umuntu nuvuga ni guhindura imibereho bo ikintu cya mbere turasaba yuko umuntu afita amasaha nuvuga nti adahinduka yo kugenda kuryama maintenir que les horaires fixes de lever et de coucher tundagize mu kinyafunafu ariko ni ukuvuga amasaha adahinduka kugenda kuryama uno munsi umuntu aryamye isaha zine zo mu ijoro hanyuma ajyanye naho akaryama isaha indwi uwundi munsi naho saa moya murumva yuko aba ariko aradurumbanya itiro ryiwe itiro ryiwe abiriho ariko aradurumbanya nicyo gituma hariho wigeze kuvuga mu ngari ya meri yigeze kuvuga ngo iyo afashe urugendo ugasanga amasaha yahora ryama guhegera ibaho ry'amasaha yine gashya afata urugendo hanyuma akamara iryo joro ariko aragenda abona ashima n'ikindi gice cy'umunsi hanyuma akazoca afata akaryama akicuza y'amasaha ndagira ndakubwire yuko uba wamaze kudurumbanya ikiro ryawe bitabaye kenshi ntuzogira ingaruka mbi zimwe cyo kimwe n'uwo bibaye kenshi ariko by'ukuri nk'uko nababwiye umubiri uragira isaha muri wo iyo saha rero uyidurumbanije uraheza ukaba uri kuradurumbanya n'ikiro ryawe aho ni kuri icyo cya mbere nubwo ni cyo kugumya amasaha adahinduka yo kuryama ikigira kabiri turahanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu atoba yari mu bintu bituma ubwonko bukora cyane tunabifigura iyo dufate nk'ubu wari wimeze kuza kuryama hano ugasanga uriko urashwana n'umuntu uriko urashwana hakarorero n'uwo mubana uwo mubakanye cyane uri kuri zimwe za ntuze yamaze bita feto sosiyo zimwe za WhatsApp za Facebook uri mu bintu mutwe uri kurakoresha ubwonko cyane ibyo biratuma ushobora kugira ingorane mu gihe uri mu mugo w'abantu basanzwe babangamiwe nicyo gituma duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu amara n'imiburi buri nk'isaha ariko yavuye muri bya bintu bituma akoresha ubwonko cyane na cyane cyane ntabyibagiye yavuye mu bintu birasira umuco mu jisho ni ukuvuga ngo duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umara kanya kadasanzwe nk'isaha wavuye mu bintu by'imboneshakure wavuye mu bintu bya telefone cyangwa bya matablete by'ukuri uriko uraganira neza wiyumviriza akaziki uturirimbo tumeze neza ata bintu bikoresha ubwonko cyane biriko biraba haba mu majambo cyangwa mu bintu birasira umuco mu maso ikindi kintu duhanura nige tukivuga kare ni uko navuga nti amasaha yo kugira yo kuryama no kiga kibanza cyo kuruhukiramo kibanza cyo kuruhuka gusa kibanza cyo kuruhukiramo gusa kuko hariho abagenda nuko bimeze nk'izo ntabwo bwa mbere abagenda kuryama ugasanga bariko baraganira hajya mu gitanda kiga cyuma cyo kuryamamo icumba cyo kuruhuka cyangwa kurangura amabanga yabubatse kububatse nta kindi kintu na kimwe gikwiye kubera ni ukuvuga ko ugomba kwikangura mu ijoro umwe muri mwe akikangura cyangwa mwese mukikangura nta n'umwe akwiye kuvugisha uwundi ikindi kintu kigomba kugura abantu murabizi iyo umuntu akeneye kuza kubyuka kare dufata akeneye kuza kubyuka saa cumi n'imwe cyangwa ugashima amasaha yose aza kubyukiramo kuzuyukira ko abantu barashyira ko zimwe twita heveye cya kintu kimwe kitubyura mu gitondo hariho umuntu iyo yikanguye ajya amasaha ari kubyuka ataragera akikangura dufate hagati mu ijoro uca usanga agiye kuraba aho amasaha ageze iyo umuntu ajya kuraba aho amasaha ageze ubwa mbere wuguye nka telefone umuco urasira mu jisho burya ijisho rirakorana n'ubwonko directement cyangwa nyine atanu ikindi kintu gikiriyemo iyo rero wakije ijya telefone nk'akarorero umuco ukarasira mu jisho ni ukuvuga ubukanguye ubwonko ego ni ukuvuga rero bisaba yuko wikanguye by'ukuri ntuje kuraba telefone kandi ntuyirahire ngo uje mu byiyumviro birenze ibintu byo gutanga imigambi nimba uri umunyeshuri wiyumvire ngo ikibazo nzokora ejo cya kibazo neza uku n'uku n'uku utangure kuzungurusa mu mutwe ibyo mwigisha yakwigishije cyangwa ibyo bagomba kubaza oya n'uko ikindi duhanura ni uko abantu bagiye kuryama imbere yo kujya kuryama bo kwirinda gufata ibintu bikabura ubwonko ahatuvuze ibintu bikabura ubwonko ni ukuvuga nk'ibintu birimo kafeyine turayisanga mu ikawa kafe ariko turayisanga no mu cyayi nubwo aba ari nkeya ugereranyije no muri kafe turayisanga no muri birya bindi binyobwa bita by'amasoda by'ama energy hari ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa murabibona turabisanga mu binyobwa bitandukanye ikindi kikabura ubwonko ni alukore ijya nzoga zambiye alukore rero biri mu bintu duhanura yuko abantu bokwirinda mu masaha yo ku mugoroba amasaha yo ku mugoroba z'ukuri ni nta muntu utajya gufata ibyo binyobwa byaba ibyandiye cyangwa ibitambiye nizo baba ndavuga muri rusange nizo ibihambaye nizo ariko ikindi muntu utamereza kugira ngo bace babaza ibibazo baba batatomokewe ni uko umuntu aho aryama hoba ari ahantu hatekanye ntihabe hari ibintu bimubyura cyane nabivuze nk'abantu usanga bubakanye ugasanga umwe ataha uwundi yamaze kuryama biri mu bintu bigoye cyane ku buryo biba biriko birahungabanya ya saha nababwira y'umubiri iba yamaze kwiyubaka uri inzu y'ihungabanya rero biranahugura kugira ngo usubire kuyubaka kuko kuyubaka biroroshye bwa mbere mugabo uyihungabanyije kugira ngo isubire kuyubaka n'ibintu bigoye cyane
murakoze emeri yari yanabajije ati none kuryama amasaha agereranye kugira ngo umuntu ntagire ibyo bibazo yogerageza cyane kujya amahanga
murakoze narinda kibagiye umuntu akuze
umuntu yakuze yabwiriza kuronka amasaha ari hagati y'indwi n'umunani. Abantu benshi barahiye nako cyane, ugasanga bajya mu masaha atandatu. Ibyo byarerekanye yuko umuntu ajyama munsi y'amasaha atandatu kumanuka, uwo muntu aragira ingorane zidasanzwe, na cyane cyane aho usanga ubuntu bwiwe buri kubononekara, harimo na bya bintu twajya ngora twavuga yo kwibagira, kandi cyane ugasanga umwimbi wa turikuragenda cyane. Ni ukuvuga rero umuntu akuze yabwirizwa gufita n'imiburi hagati y'amasaha indwi n'umunani. Uko umuntu aba muto mu myaka niko akenera amasaha menshi. Nubabwira yuko nk'umwana w'umwaka umwe uzagusanga yagiye gukenera nk'amasaha cumi na rimwe, cumi n'abiri kuduga. Urumva rero ni ukuvuga ngo nafatiye ku muntu akuze muri rusange amasaha hagati y'indwi n'umunani, umwana n'amasaha menshi cyane.
Ego hama amasaha akoza ararenza ko, kuko hariyo nasanga umwenga yajyamye amasaha cumi kandi akuze, navyo nyine byo bituma ahungabana gato mu mutwe.
Ego by'ukuri umuntu akuze ntakwiye kurenza amasaha icenda. Urumva amasaha akwiye kuruhuka nubwo nti agereranije ku byigwa byinshi byakozwe n'abashakashatsi ku rwego rw'isi, ni hagati y'amasaha indwi n'umunani. Abaye menshi amasaha icenda, agiye kurenza ngaho si sawa, agiye kuba munsi cyane naho nyene si sawa. Ariko igihambaye muri byose si ugukwiza ayo masaha gusa, ariko ni uko biba uko nyene iminsi yose
yateguriye.
Tugomba kubivuga mu tasa sisiza, ni ukuvuga ikiro rikwiye heguriye, ni ukuvuga bidahinduka biguma uko nyene
bidahungabanyijwe.
Ego bidahungabanyijwe. Ego
murakoze cyane Eric, nizere ko wumvise inyishu nyinshi ku byo muganga yagerageje kudufasha. Niba bimwe bitashoboye gutomoka neza, uze kugaruka ku rubuga rwacu rwa Facebook, urubuga rwacu rwa internet, radio yacu voa.com. Ikiganiro uraza kukibona cyose ku bwinshi bwacu, kugira ngo ucumvirize neza, usubire wumvirize impanuro za muganga, birashobora kugufasha. Twizere ko bizogenda neza Eric, urakoze cyane. Reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakire Nshushu de Jonge. Nshushu, turi kumwe ku murongo wa telefone.
Ego
amahoro neza.
Mahoro namwe.
Ego duga ku ijambo amasegonda make ku murongo, harimo benshi bifuza kuganira na muganga, duga ku ijambo.
Nshaka kubaza kuri iyo ndwara itandukanye na stress umuntu agira, ikabura uko asinzira cyangwa akagira ibitekerezo byinshi. Ikindi ese biterwa n'iki? Izihe ngaruka zishobora kubaho ku muntu wagize gutyo? Ese umuntu yayirinda gute?
Ego nonenda kwibutse ko no kuri Facebook, kuri rubuga rwacu rwa internet, ikiganiro zo kugisubiramo, reka muganga adufashe kuri icyo kibazo cyawe gitomoye neza. Ati stress na insomnia, kuba wahungabanye mu mishaha wawe, bitandukaniye hehe n'uko kuburitsira? Urakoze cyane Dejean.
Ego murakoze. Novuga yuko stress na insomnia novuga yuko bishitaniye ubucuti, novuga nti bilateral, ariko zengura gusigura mu kirundi. Mugarika mvuge yuko kimwe kirashobora gutera ikindi. Bisigura ngo iyo umuntu yagize stress, tuvuze stress, hariho stress novuga nti y'imyitwarire ko mu muryango, mbega abana babaho gute, mbega dufungura gute, mbega ko banyirukanye ku kazi bigenda gute, mbega bimeze gute, iyo myitwarire ko muri rusange y'ubuzima bwiwe. Reka mbere ngarutse kuri icyo, kuko nicyo cyoroshye gutahura, kuko hariho n'ikindi twita stress biologique, aho aba yagwaye akaba ari indwara yabaye mu mubiri yindi, nubwo umuntu yakora malaria cyangwa indi ndwara, iyo ni stress, mbwa ni stress biologique. Ariko ngarukire kuri iyo stress y'ubwa mbere, iyo umuntu yagize ibiri mu bya bindi navuze bikabura kandi bishobora gutera iyo ndwara bitagoranye. Iyo umuntu nawo afise insomnia, iyo afise indwara yo kudasinzira, uwo muntu aragira stress. Kuko ubwa mbere mwibuke umuntu afise iyo ndwara mu ijoro biramugora kwinjira mu itiro, kandi yabyinjiyemo naho biramugora kurigumya. Murumva yuko nta kintu kibabaje nko kudasinzira. Reka nababwire yuko mu bisanzwe nababwiye yuko umuntu akwiye kuryama amasaha umunani
kumusi umusu ugizwe n'amasaha 24 umuntu yapinga kujyama hagati y'amasaha 28 ni kuvuga bishobora yuko umuntu amara icagatatu cy'umusi mu bisanzwe asinziriye kandi muri iki ibintu byinshi ubushakashatsi bwerekanye biba bikorera mu bwonko niho ubwonko busubira bukagira icyo twita restoration ni ukuvuga ngo gusubira gutora ingoga kwibwira bugasubira bukamera neza ubushakashatsi bwerekanye ko ariho ubwonko bwunga ibyo twita memoire ibyo umuntu yaba yabonye bukaheza bukabibika bukabihingura kandi bukabibika ubushakashatsi bwerekanye yuko ikingo nyene umuntu asinziriye muri fande zisomeye bita someye la profo ntacyo cyo twenda kubirandira ko ubushakashatsi bwerekanye yuko muri icyo kiringo niho twavuga duti aho icyo twita immunite ni ukuvuga bajya basoza batugwanya mu mubiri bijya bitugwanira mu mubiri bituma tutagwaragurika niyo tugwaye tutasinzikara niho byiyubaka cyane mwumvise rero yuko iyo umuntu afite iyo ndwara ya insomni yamaze ikiringo kinini adasinziriye ubwa mbere amara icagatatu ciwe cy'ubuzima bwiwe kuko nababwiye ko umuntu amara amasaha 8 kuvuga icagatatu cy'umunsi dufashe ubuzima bw'umuntu umuntu w'imyaka dufate amaze imyaka 60-60 mu isi bishobora yuko imyaka 20 yabyiza kuyimara asinziriye iyumvire kumara imyaka 20 ufise ibintu bitameze neza ufise ikiro ritameze neza urumva nka stress iza isumbiyo ubajije abantu baburite barakubwira bati jewe vrema ni bwo buzima bwa mbere bubishe nabonye urumva rero insomni na stress kimwe kiratera ikindi
yego murakoze cyane reka kumbure nibutse abariko baratwumva radijwe rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga kumwe na muganga Nestor Nsengiyumva yanonosoye ukuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge zo bita abo bita abanurologue ariko aratubwira byinshi ku kibazo cyo kugwanya ukutagira itiro cyangwa kudasinzira bikwiye mu byo yaduhanuye avuga ati kutadurumbanya amasaha yo kuryama no kuvuga kuryama ya masaha nyine buri munsi kugira ngo ntuyadurumbanye kudakora cyane birenze kutaja ku marezo sosiyo isaha imwe imbere kuja kuryama kugira ngo amaso yawe aruhuke ayo mataraja mu jisho agabanuke umuntu ashobora kwinjira mu itiro byihuta akavuga ati ikibanza cyo kuryamamwo kibe gitekanye yavuze kandi ko ikibanza cyo kuryama kibe ari ikintu gitekanye kitari ahantu ho kuguma abantu baganira bavuga byinshi bijanye n'ubuzima bigatuma badatekana mu mutima yabo akavuga ati kandi ni kuryama amasaha 8 akwiye atarenze 9 naho nyene atariko abana bobo baronke 10 turi kuri 12 kugira ngo bashobore gukura neza nibindi byinshi ariko aradusigurira tubyingaruka nyinshi mbi zirimo kutaryama hariho ukugira uburuhe fatigue kuta concentre kuda shobora kwiyumvira neza gutakaza ibyiyumviye no kuvuga memoire kuza uribagira birimo gutuma abantu baba aggressive no kuvuga abantu bakara bakarira ubusa kubera uko kuntu kumure baba batajyanye kwiye ubwo nko butari kurakora neza akavuga ati ukudurumbanya itiro biratuma ingaruka ziza zo kugira imyifato yo kudasinzira cyane ni byinshi muganga ariko aradufashamo mu kiganiro muri Sanga reka tubandanye ku murongo wa telefone ni benshi babandanye kutwakura twakire ku murongo wa telefone hariho ku murongo wa telefone Marc Yuluk ku murongo turi kumwe
yego turi kumwe
amahoro neza
mahoro cyane
yego Marc uduhamagaye hehe hama utuge ku ijambo
ndabona ko yaje muri Zambia
Zambia n'amahoro
yego
ikibazo cyane cyumvuye kuri muganga
mbanje kuramutsa umutumire
murakoze amahoro cyane
ni nk'icyo ngomba kumubaza cyangwa kumusaba ni iyihe myitozo umuntu yogira imbere y'uko ajya kuryama kugira ngo umuntu ashobore kugira itiro ryiza cyangwa ubuzima bujya butose gutira
reka tuntu twakire uwundi muganga acabishirira rimwe twakire twagira Yezu Marcel amahoro neza mu Rwanda Marcel uraho
aneni kama seri koko ndi Kigali mu Rwanda mutumi Rwanda musuhukije uyu munsi kandi ndamushimiye ku kiganiro kiza yatugejejeho hanyuma ndashaka kumubaza ku bijyanye n'amafunguro bifungurwa hari bakunze kuvuga ngo mu gitondo umuntu abagomba kurya nk'umwami saa sita akarya nk'umugaragu nimugoroba akarya nk'umucakara ariko ni ibihe biryo ushobora kurya nimugoroba bikasigika ibitutsi byawe bikaba byatuma utabasha gusinzira neza ko arondoye biya arondora ikawa ya nimugoroba n'ibindi bintu byinshi ariko se nta bindi biryo umuntu ashobora kuba yarya bikaba byatuma umuntu atabasha gusinzira neza kuko nkanjye iyo ngiye kuryama kugira ngo nsinzire binsaba kuba mfite akazi ki hafi aho ngaho nkagashyiramo rwose ntafite umuziki sinshobora gusinzira ubwo rero urumva nkeneye ikintu ibindi bintu n'inyunganizi yatuma mbasha gusinzira kandi twabonye ko ibyo ngibyo nabyo atari byiza ubwo umuntu yakora iki ni ibihe biryo umuntu aba akwiriye kwirinda kurya nimugoroba kugira ngo aryame yumva atuje
murakoze muganga kuri ibyo bibazo bya Marc na Marcel tuzakujyamo
ego murakoze kuri Marc yavuze imyitozo umuntu yogira imyitozo natahuye ko hari nk'imyitwarire ibyo umuntu yogira ibyo kuja kuryama kugira ngo bigende neza nimba nibaza ko natahuye neza nuko ahubwo Marcel hari ikintu yamubariye hanyuma yameze nk'umwishura mu byo ahereje ko kuko yavuze ati jewe imbere ngo mu kuja kuryama iyo numvirije akazi ki niho bigenda neza niho bitangora nubwira rero mvuze yuko numbwira yuko nagomba ndamwibutse mpora mbwira abantu iyo niko nasigurira abantu igituma twebwe kera mu gihugu cy'u Burundi reka mvuge mu Burundi kuko niho nzi neza ukuntu byari bimeze abantu baramba ni uko imbere yo kuja kuryama abantu barafata ugasanga bakiramye ku kwezi ababyeyi bariko barabwira imigani babwira ibitito ibyo twita ibitito abana bababwira kahise iwacu usanga rero bariko baraganira hanyuma ugatusanga abana bariko barinjira mu itiro bagaca bagenda kuryama uno munsi uzosanga senaka cyangwa se rugo ari kuri telefone cyangwa yatashateze inarugo nawe nyine ari kuri telefone abana nabo bari kuri televiziyo bagaca bafata nka five cyangwa saa tanu zirageze ni mugende kuryama bigaca bigorana na inabivuze nuko rero ni ukuvuga ngo navuze ati Marcel ameze nk'umwishura ni byiza yuko imbere yo kuja kuryama kuko inabivuze umuntu aba ari mu bintu bituma aruhuka nimba ari kuganira muriko muraganira mwicaye harya muhira mwicaye muganira n'abana urabona ko ubuzima bwanagoye utuma twiruka mu ibarabara abantu tutarunka n'umwanya wo kuganira mu miryango kakabera kadyo imbere yo kujya kuryama ko kuganira kandi nubwo navuze ngo ni ukugumana amasaha yo kuryama atahinduka nuko naho nyine uwo mwanya kujya kuryama ni ukuwurondera ikiro ni ukuba warirondeye kakumwe nakubwira kera babikora bakaganiriza abana hanyuma ugatusanga basinziriye Marcel rero yingiye ni ukuvuga ati ibifungurwa nuvuga nti ibifungurwa iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kuvuga kubaza ifungurwa rero nta nyinshi imwe ibifungurwa ubwa mbere mu ijoro tubanze tuvuge tuti ibyo ari byo byose ntihagire ibifungurwa ufungura byinshi mu ijoro yameze nk'ubivuga nawe nyine ni ukuvuga ngo ibifungurwa byinshi mu bisanzwe ibifungurwa nyamukuru umuntu akwiye kubifungura mwanjye masaha yo ku murango no mu gitondo hanyuma mu ijoro ntihagire ibifungurwa byinshi umuntu afungura ahamanje kuvuga urugezo rwazo quantite ku bijyanye na karite nubwa ni ubwiza bwabyo cyangwa icyo bifasha ahanini murabizi twabihanuye ni uko ubwa mbere biba ari ibyo kurya bitarimwo amavuta menshi ni uko biba ari ibyo kurya bitarimwo ibintu by'ibinure byinshi icyo gituma tuhora tuvuga duti n'inkoko ubazi inkoko kura kiya kintu cyo hejuru kiya kajya gashatu ko hejuru ugakure ko kuko harimwo ibinure bitameze neza ni uko biba ari ibyo kurya bitarimwo muri rusange amavuta menshi nuko ari ibyo kurya bitarimwo umunyu mwinshi ni uko aba ari ibyo kurya birimwo utuboga birimwo ibyamwa umuntu abishoboye basi nka rimwe mu ndwi zibiri basi byagoranyemo mu kwezi hakabamwo agafi ariko hambavu y'ibyo byose
akongera akanwa n'amazi menshi. Ikindi urumva muri rusangi nizo kujya twama twahanuye ku magara y'abantu muri rusangi hamwe no kutajya udafungura ibyo kurya byinshi. Icanyuma kugira ngo udatahuye acabaza nuko twama duhanura yuko umuntu amara n'imiburiburi amasaha abiri ahejeje gufungura imbere yuko aja kuryama. Nababwira yuko kumbure sindi twa kana to kubivuga mugabo iyo umuntu agiye kuryama ubwo nyene aje gufungura hariho n'ingwara ashobora kuzogira muri kazoza si mwese muramaze no gushikirwa ibintu bitakirungurira hajya uvume ngari ibintu bikwira gutima. Iyo umuntu yaciye na kuryama ubwo nyene aje gufungura nubwo atogira iyo ngwara ikirungurira ubunyene inyuma y'imyaka ntazi 10-15 abashaka kuzogira iyo ngwara hariho nabagira ingwara zikomeye cyane byaheye kuri kirungurira. Rero no kuvuga ngo umuntu afungure kale nimbaza kuryama saa 3 saa moya abe ahejeje gufungura kandi ntafungure ibyo kurya byinshi cyane byinshi abifungure ku murango kandi mu gitondo. Murakoze
cyane muganga. Ndumva ibibazo ni byinshi cyane kandi abanywanyi bahurumbikiye urubuga rwacu rwa Facebook cyane. Twizere ko tuzosura kuhamagara mugasubira mugasigura byinshi kuko ibibazo ni byinshi bafise kandi iki kibazo cyo kubura itiro kirabangamiye abatari bake. Ntitwagiye mu bijyanye n'ibituma kumbure byo mu buzima bwa misi yose by'impambara n'ibindi byinshi bishobora kuba bituma iki kibazo. Ariko mbere ko turangiza inota 5 dusigaranye duce ku mayange ku bijyanye n'abana bakiri bato. Abana batinya icyuro cyane kuko wanavuze yuko hari ibibazo bitangura abantu bakiri bato. Abana batinya ijoro cyane barara bararota cyane ibintu bibatera ubwoba. Ibyo ugasanga biramaze igihe kirekire. Uwo mwana umuntu yamufasha gute kugira ngo ntibizozane izo ngwara zuko turavuga bakuze zo kubura ikiro bakiri bato twavuga yuko twabafasha gute?
Murakoze cyane. Hari pikipiki hanze hari ntisi numvise neza musubiremo amaje amavunaguye ubundi sawa.
Umwana akiri muto cyane cyane bajya twumva barota cyane batinya ijoro bakarara bararazirana ugasanga ntibajyane neza ibyo bikaba umwanya muremure ikiringo kirekire. Ibyo ni bimwe mu bizotuma kumbure bagira sikara cyane uguhungabana kuryama. Umuntu yomufasha gute umwana?
Murakoze cyane. Ikintu cyambaye ko kwihutira no kumujyana kwa muganga kubera no bamenyesha yuko benshi ingwara z'itiro bazi irya ngwara yo kubura itiro ariko hariho izindi ngwara nyinshi z'itiro ariko atari itiro. Muri izo rero hariho izibonekeza mu buryo butandukanye, hariho izibonekeza hariho nk'ingaruka twita apne du sommeil hahandi umuntu usanga anubwa nki mu ijoro umwana ugasanga abahirira cyane birenze gose ariko hakaba na cardio umwana ukamenga impumu ziwe ziraheze ugasanga impumu ziwe ziraheze handi agahirira cyane ko birenze gose. Ubundi nawe ugasanga arashobora gutambuka kandi asinziriye agatambuka akabyuka ugasanga karatambuka mugazi kuri asinziriye. Rero hari ingwara nyinshi z'itiro kumbure umuntu ashobora kuzotungana nk'ikindi gihe duti ingwara zijyanye n'itiro. Hari ingwara nyinshi z'itiro rero bisaba yuko agenda kwa muganga kugira ngo barabe nimba hari iyindi ngwara y'itiro asumva afise ngo bayimuvure kuko bamuvuye itiro gusa nta kintu bizogenda neza. Yego
muganga turagushimiye cyane rwose kukanya mwafashe ko kuganira natwe no kuganira abanyamyo bishwe rya Amerika. Tuzobahamagara kandi twongere tukibandanye kumbure nko mu ndwiza kugira ngo tubandanye iki yago abatashuye kwishugwa ni benshi dufise bararenga 10-15 bari bifuje kubabaza ariko akanya nikadukundiye. Tuzogerageze tugire ikindi gice cha kabiri cyo kubandanyiriza aho twari turi kuko impanuro mufise zirahambaye cyane. Ego abatwumva ndabibutse ko twari ko turaganira na muganga Nestor Nsengiyumva akorera ku ivuriro rya Espoir d'Afrique mu Burundi akaba kandi ari we ayoboye igisata cy'ubuvuzi kuri iyo kaminuza nyene yitwa Espoir d'Afrique benshi bayizi nka Hope University mu Burundi Hope. Muganga rero yaranonosoye ukuvura indwara z'imitsi insoza bwenge izo ni mu neurologue yadufashije byinshi cyane kubijyanye n'indwara ya insomnia, indwara yo kutagira itiro rikwiye, indwara yo kubura itiro muri make akaba yaduhaye impanuro zitandukanye zo kugerageza kugwanya iyo ngwara. Tubibutse ku rubuga rwacu rwa internet yuko mushobora kuja mukumviriza zimwe mu mpanuro yaduhaye. Niwe zitatu akaburungu radio yacu voa@com. Murakoze mwese muganga turabashimiye. Mwari muri kumwe na Oyanitangishaka ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze.